Iri ni ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na metero 41. Mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi. Hano i Washington DC muri kumwe nanjye Edrwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Bahaye ikaze mu makuru yacu. U Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo birateganya gutangiza igikorwa cyo kugerageza ku buryo bwaguye urukingo rw'indwara ya Ebola.
Turimo gukorana n'igihugu cy'abaturanyi kugira ngo tugire umubare ukwiye twifuza mu bihugu byombi kugira ngo dutangirire rimwe, ariko nanone twabanje kwigisha abaturage bacu kugira ngo bumve ko urukingo ntago ari cyo gisubizo. Urukingo rugomba kuza rwunganira izindi ngamba, ariko narwo ni amahirwe kuba turufite mu gihugu cyacu.
Uyu ni Diane Gashumba, Minisitiri w'Ubuzima w'u Rwanda. Iyo nkuru n'izindi zirimo iyegura ry'intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru wa Loni mu Burundi ni mu kanya. Mugume ku maradiyo yanyu. Reka ariko duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, twayateguriwe na mugenzi wacu Alois Bigirimana.
Urakoze Edith, uramutse n'abaduteze amatwi. Perezida Salva Kiir yatangaje ko igihugu cya Sudan yo mu manuko gishizwe mu bihe bidasanzwe mu bice imyuzure y'imvura yatumye abantu barenga umuriyoni bata ingo zabo. Benshi mu basinzikajwe n'iyo myuzure ni abo mu ntara za Bahr el Ghazale na Upper Nile, nk'uko byashikirijwe n'umushikiranganji wo kwita ku biza Hussein Malnyote. Imyuzurire nk'iyo yama yasinzikaje ico gihugu buri mwaka, ariko uyu mwaka byararenze urugero nk'uko bishikirizwa n'abategetsi muri ico gihugu. Kuva mu kwezi kw'indwi, Sudani y'umanuko iri mu bihe by'imvura idasanzwe. Ahandi havugwa imvura ni muri Somalia. Leta y'ico gihugu ifatanije n'ibisata vyawo nibijejwe ifashanyo basaba gufasha ibihumbi amajana by'abanye Somalia bamaze imyaka bagira ingaruka y'imvura nyinshi. Igisagara casinzikaye kurusha ibindi ni Belete Wayne mu ntara ya Hirane, ku birometero bishika amajana 340 mu buraruko bwa Mogadishu, aho imyuzure y'imvura yakubuye amazu y'abantu hamwe n'ayakorerwamwo ubudandaji. Abantu ibihumbi n'ibihumbi barahunze ingo zabo, kandi abategetsi bavuga ko abantu bashika kuri 10 bamaze kuhasiga ubuzima. Ku munsi wa kane, ishyirahamwe Save the Children ryashikirije ko abantu barenga 200,000 bahunze mu karere ka Belete Wayne, igice cya kabiri cyabo akaba ari abana. Igihugu cy'Ubutaliyano cyaranaguye amasezerano cyasinye na Libya mu mwaka w'2017 agamije kuzibira abimukira bagerageza kuva mu buraruko bwa Afurika binjira mu Buraya, nk'uko byashikirijwe na leta y'Ubutaliyano. Umushikiranganji wa mbere w'Ubutaliyano Luigi Di Maio yabwiye inama nshingamateka ku munsi wa gatatu kwa ayo masezerano na Libya yongeye iyindi myaka 3 kuva mu kwezi kw'11 dutanguye. Abaharanira agateka ka muntu bafise amakenga ku buzima bwayo mukira bafungiye mu makambi muri Libya bushobora kurushiriza kubangamirwa. Di Maio yavuze ko leta yiwe yiteguye gukorana na ONU kugira ubuzima bwayo mukira mu makambi muri Libya bumere neza, no kongereza kandi amafaranga yo kubasubiza mu bihugu byabo baje baturukamo. Umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu waratangaje ko wahisemwo Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi nk'umukuru wawo mushasha. Byatangajwe mu butumwa bwashikirijwe ejo ku munsi wa kane n'umuvugizi wawo mushasha mu kinyamakuru Amake Chuo Muhari. Iri tangazo ryemeje kandi iyicwa ry'umukuru wawo Abu Bakri al-Baghdadi hamwe n'umuvugizi wiwe Abu Hassan al-Muhajile. Itangazwa ry'uwo mutegetsi mushasha ryakozwe mu kiringo kiri munsi y'amasaha 28 inyuma y'aho ubushikiranganji bwa Amerika bwo kwivuna abansi busohoreye amasanamu ya mbere y'igitero cishe al-Baghdadi ku munsi wa gatandatu. Igice kinini cyo mu micungararo y'igisagara cya Los Angeles muri leta ya California naha muri Amerika cyarashizwe mu bice bigeramiwe n'imiriro yananiranye kuzimwa kubwo imiyaga myinshi. Gushika ubu intandaro y'iyo miriro mu bumanuko bwa California ntiramenyekana, ariko umuvugizi w'abazimya imiriro mu ikomine ya San Bernardino yavuze ko imiyaga ariyo nyamukuru yatumye imiriro irandarara. Imiriro yo mu micungararo ya Los Angeles yarasanganguye amazu atari make harimwo n'ay'abatunzi karuhariwe aha muri Amerika, ituma kandi ibihumbi by'abanyagihugu mu duce tumwe tumwe tubamwo abatunzi bahunga. Abantu bashika 200,000 barataye ingo zabo, ariko abategetsi batanguye kureka bamwe gusubira kuraba ivyononekaye mu mihana yabo. Nayo muri Iraki, perezida w'ico gihugu Barhan Saleh yemeye gutunganya amatora yihuta igihe cyose yoronka umukandida ashobora gusubirira umushikiranganji wa mbere Adel Abdel Mahdi. Ariko ayo majambo ya Saleh kuva gatatu nta kinini yahinduye ku banyagihugu bari mu myiyerekano yama yahitanye ubuzima bw'abantu, aho abantu barenga 250 bamaze kuhasiga ubuzima, abandi bihumbi barakomereka muri iyo myiyerekano. Abari muri iyo myiyerekano bashavuzwa n'ibiturire bisinzika gico gihugu, ubutunzi budatera imbere, hamwe n'imikorere ya leta idashimishije, naho Irake iboneka ko itunze peteroli nyinshi.
Ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi, mugejejweho na Alois Bigirimana. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda tubibutse ko twumvikana no kuri internet kuri www.radioyacu.com. Mukanya na makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Wari intumwa y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye mu Burundi, Michel Kafando, yeguye ku mirimo ye. Yagize uruhare mu kugerageza guhuza Abarundi. Ese asize iki gikorwa kigeze he? Mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru uri Kigali mu Rwanda yadukoreye inkuru irambuye kuri icyo kibazo.
Intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'ishami mpuzamakungu ONU ku kibazo cy'amatati y'Uburundi yagenywe mu kwezi kwa gatanu umwaka w'2017. ONU yashimye Michel Kafando kuko yari yabaye perezida wa leta mfatakibanza mu gihugu cya Burkina Faso, agasubiza ubutegetsi ku neza atamara sasesetse mu mwaka w'2014. Igikorwa nyamukuru yahawe kwari ukuba ijisho rya ONU mu gufasha abahuza b'akarere ka Afurika y'ubuseruko mu gutunganya ibiganiro bihuza impande zose zegwa n'amatati ya politike mu Burundi. Yamara kuri uyu wa gatatu yatangarije akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ku ico gikorwa kitamworoheye, ndetse ko camutaye kuwa amazi ahitamwo gukura karenge. Ijwi rya Michel Kafando turikesha ibiro vyo kumenyesha amakuru vya ONU.
Ayant accompli cette dernière démarche, le temps est venu pour moi de conclure ma mission d'envoyé spécial au Burundi.
Atimaze kugira utwigoro twa nyuma, igihe canje kirageze ko mpagarikira ngaye igikorwa cyo kuba intumwa idasanzwe ya ONU mu Burundi. Mu by'ukuri, guhera mu kwezi kw'indwi guheze, nari namaze kubwira umunyamabanga wa ONU ko nshaka kugenda. Ariko umubonano wampuje n'umuhuza mu kwezi k'umunani guheze watumye mfata ingingo ya nyuma. Ubu ndakuye mwakarenge, ndemeza ko nawe tutatsinze urugamba rwo gushiraho ibiganiro mu Burundi. Uruhara rwa ONU ntirusuzuguritse, twaratumye mu karere babona ko amahoro mu Burundi ari kimwe mu byotuma karere kose gatekana.
Stabilité au Burundi est un impératif catégorique pour la paix globale dans l'ensemble de cette région.
Kuva genywe, Kafando yihutiye kuja i Bujumbura guhura n'abategetsi batandukanye harimo n'umukuru w'igihugu yakiranye ugweze. Leta imwemerera ko izo kwitaba ibiganiro. Bukeye kabiri yahuye akatari gake n'umuhuza mukuru perezida w'Ubuganda Yoweri Museveni hamwe n'umwunganizi wiwe Benjamin Mkapa yahoze atwara igihugu cya Tanzania, ari nawe yakurikiranye hagufi ibiganiro. Kafando yaranabonanye n'abatavuga rumwe na leta ku ruhande rwabo. Ari kumwe n'umuhuza batumye ko ibiganiro bihuza Abarundi yarusha muri Tanzania mu mpera z'umwaka w'2017 cari gice ca kane. mu kwezi kw'icumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani naho nyene hatumwe ko ikindi gice ca gatanu c'ibiganiro leta n'umugambwe uri ku butegetsi ntibitavye naho bari bemereye kafando ko bazokwitaba. Kafando yavugiye mu nama ya ONU ko leta y'u Burundi iriko irakwega amaguru kwidashaka kwicarana n'abatavuga rumwe nayo kandi ko ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu uriguma ryunyuka. Aho niho haciye havuka agashavu ku Burundi, abategetsi bamwagireje ko akorana n'abatavuga rumwe na leta abansi b'igihugu abashatse gutembagaza ubutegetsi hamwe nabo leta yita abakoloni. Leta icisaba ko yosubirizwa. Uko gusiba kwa leta n'umugambwe uri ku butegetsi inshuro zitatu kuri zitanu batumwe ko n'umuhuza na ONU mu biganiro kwatumye umuhuza Benjamin Mkapa nawe nyene atanga imihoho. Uko niko yabivuze mu gice cya nyuma cy'ibiganiro inguru doto.
I want to stress that I have tried everything in my power to get a delegation from the government to come here without success.
Nagira nshimangire ko nagerageje gukora uko nshoboye kose n'ubushobozi mfise kugira n'imibiri buri ndonke umuntu n'umwe yoserukira leta y'u Burundi ariko byaranse. Mu nama y'abo bakuru b'ibihugu iheruka nari nibaza ko akazi kanje karangiye kandi nari nakoze ibyo nshobora. Yamara nabo barambwira bati hangana utume ko ikindi gice kizobe ica nyuma ariko kizobe kirimo impande zose.
But they said not yet have another final consultative.
Inyuma y'itanga imihoho rya Mkapa abanyepolitike b'Abarundi bari bitabye igice cya nyuma cy'ibiganiro yarusha bemeje ko nawo ni inaniwe kuko intumwa yayo Michel Kafando atashoboye kugondoza leta ngo yitabe. Bavuye aho basabye ko boronswa abandi bahuza. Michel Kafando yabwiye ONU ko we n'abahuza bababajwe n'uko bari bahanuye leta kubangira ku matora y'ibwirizwa shingiro ndetse n'itegurwa ry'amatora yo mu mwaka uza kugira ngo abanyepolitike babanze bayumvikane ko yamara leta ikarenga kuri izo mpanuro. Kafando yavuze kandi ko we n'abahuza bagerageje kurondera icatumye leta ititaba ibiganiro. Perezida Petero Nkurunziza yabahereye inyishu mu kiganiro yahaye abanyagihugu n'abamenyeshamakuru mu ntango z'umwaka uheze.
Icegeranyo ngo cy'ibyavuye mu biganiro abari hagati mu gihugu batagiyemo yari bitego n'uruyeri rwatezwe Imana irakinga.
Inyuma yo gutanga imihoho kuri uyu wa gatatu kwa Kafando, Albert Shingiro aserukira u Burundi ku cicaro ca ONU i New York yavuze ko u Burundi bwabimenyeshejwe. Abaye intumwa ya ONU igira gatano mu myaka cumi iheze yanswe n'u Burundi gushika aho batanga imihoho. Imbere yiwe hari Jamal Benomar, Saidi Jinet na Abdullah Batli. Pierre Clavé Nkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Baramukije bakunzi namwe banyonyi bijwi rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga, naho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1202444991931. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ministeri y'ubuzima mu Rwanda iravuga ko izatanga inkingo 200,000 za Ebola mbere yuko uyu mwaka usoza. Ivuga kandi ko igitegereje ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibona inkingo kuzitanga bigakorerwa rimwe. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Claude Ganza Munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda.
twasabye ingingo zigera ku 200,000 kandi turizera yuko bitazagera mu mpera z'ukwezi gutaha izo ngingo zose zitageze mu gihugu no hakurya mu gihugu cy'abaturanye ariko bimeze.
Uyu mwumva ni ministri w'ubuzima w'u Rwanda Dr. Diane Gashumba nyuma y'inama yabereye mu muhezo yamuhuje n'abayobozi b'uturere tw'intara y'Iburengerazuba, abayobozi b'ibitaro, amavuriro, abajyanama b'ubuzima n'izindi nzego zihuriza hamwe imbaraga mu gukumira ko Ebola yabona icyuho ica mu ikototera u Rwanda. Ministri w'ubuzima Dr. Diane Gashumba yavuze ko kugeza ubu mu gihugu hamaze kugera inkingo nshya za Ebola 2020 ariko ko hateganywa zigera ku 200,000. Inkingo nshya zizaba zigeragezwa mu Rwanda no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yizahabwa inkingo 500,000.
Turimo gukorana n'igihugu cy'abaturanyi kugira ngo tugire inkingo umubare ukwiye twifuza mu bihugu byombi kugira ngo dutangirire rimwe, ariko nanone twabanje kwigisha abaturage bacu kugira ngo bumve ko urukingo ntago ari cyo gisubizo. Urukingo rugomba kuza rwunganira izindi ngamba, ariko narwo ni amahirwe kuba turufite mu gihugu cyacu, ariko turacyaganira n'abaturanyi bacu kugira ngo dutangire twumva twiteguye bihagije. Abaturage babyumvise, abayobozi b'inzego z'ibanze babyumvise, amavuriro azakingira yiteguye, dufite n'umubare w'inkingo zihagije.
Ministri Gashumba nashimye inzego zose zakoze uko zishoboye mu gukumira Ebola magingo ikaba itaragaragara ku butaka bw'u Rwanda, nubwo nashimangira ko hatagomba kubaho kwirara.
Ku mipaka y'igihugu cy'abaturage cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'uturere two mu majyaruguru, ni uturere two gushimira cyane ari abaturage, ari abayobozi bose. Turabashima kuko imbaraga mushyiramo amanywa n'ijoro, abajyanama b'ubuzima, abayobozi b'ibitaro, inzego z'umutekano, abayobozi b'ibigo nderabuzima, imbaraga mushyiramo zatanze umusaruro. Ikintu cyo gushimira ariko nta kwirara. Nta kwirara nubwo icyorezo kirimo kigenda kigabanuka mu buryo bugaragara, abaturanyi nabo bashyizemo imbaraga zishimwa.
Iyi nama yabanjirijwe n'indi yahuje ba ministri b'ubuzima Dr. Diane Gashumba ku ruhande rw'u Rwanda na Eteni Longondo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, guverineri w'intara y'Iburengerazuba kimwe n'inzego z'u Rwanda zishinzwe umutekano. Amakuru nka Ijwi rya Amerika yahawe n'umwe mu bari muri iyi nama utifuje ko dutangaza amazina ye, nuko mu byaganiriweho harimo kongera kunoza no guhuza ibikorwa byo kugenzura bambukira umunsi ku wundi ku mipaka ihuza ibihugu byombi, gushyira ku murongo abantu cyangwa amatsinda y'abakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka ku mpande zombi, hakamenyekana imibare yabo ihamye, bikazakurikirwa no kubakingira. Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda ivuga ko uretse inkingo 2020 zimaze kugera mu Rwanda, hari izindi zizinjira mu gihugu mu cyumweru gitaha, kandi kuko ukwezi kwa 11 kuzarangira inkingo 200,000 zose zamaze kugera mu gihugu. Ibirimo gukorwa ku ruhande rw'u Rwanda bibanziriza itangwa ry'izi nkingo bigomba kuba bikorwa no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko impande zombi zaraye zibyumvikanye. Ku ruhande rw'u Rwanda, Projet San Francisco isanzwe ikora ubushakashatsi ku ndwara z'ibyorezo n'izashyira mu bikorwa itangwa ry'izi nkingo mu gihugu hose. Minisiteri y'ubuzima ikavuga ko izakurikiranira hafi inkurikizi z'izi nkingo mu gihe hagira abo zigwa nabi. Kugeza ubu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntirabona inkingo, bikaba imwe mu mpamvu zituma u Rwanda narwo rudahita rutangira gutanga izihari. Muri rusange Ebola iragenda igabanya umurindi ugereranyije n'umuvuduko yatangiranye, nubwo abayandura bakomeje kugenda biyongera. Abantu 352,000 nibo bimaze kwemezwa neza ko banduye Ebola kuva yadutse mu ntara ya Kivu ya ruguru n'iya Ituri mu kwezi kwa munani k'umwaka ushize. Imaze guhitana 265,000, naho abandi 117 bikekwa ko ariyo bazize, mu gihe abayikize bamaze kuba 148,000, nk'uko tubikesha Minisiteri y'Ubuzima ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abakora mu nzego z'ubuzima banduriye Ebola mu bikorwa byo kuyirwanya bose hamwe ni 161,000, bangana na 5% by'imbumbe yabo byemejwe n'abo bikekwa ko banduye Ebola kuva yaduka. Ni mu gihe abaganga hamwe nabo bafasha mu guhangana na Ebola bamaze guhitanwa nayo ari 41. Claude Ganza, Munyamagana, mu Burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Mukomeje gutega amatwi Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi, urukiko rukuru rwo mu ntara ya Bubanza rwafashe icyemezo cyo gukomeza gufunga abanyamakuru 4 b'ikinyamakuru cyigenga cyo mu Burundi Iwacu n'umushoferi wabo. Mu kiganiro na mugenzi wacu Diane Ninina Hazwe, Bwana Antoine Kaburahe watangije ikinyamakuru Iwacu yavuze ko bazakomeza kwisunga ubutabera.
Ingingo tubabaze cyane kandi dutangaze, kuko nk'uko twari twivuga kuva bagifatwa nta cyaha twiyebwe tubona kibagira. Bagenzi bacu bagiye kurondera amakuru nk'uko umumenyeshamakuru wese abikora iyo yumvise ibintu byabaye. Hari hari havuze yuko habaye igitero mu Rubanza, niho rero bafata imodoka baragenda. Mbere bagiye hakiye bavuye Bujumbura isaa 6 n'iminota 15. Ibitero byaraye bibaye mu ijoro ryakeye. Bashitse Rubanza ntibaronse umwanya gukora, murazi ko bakiri babahagarika. babira yuko ari kubafasha kubashyira muri security mugaye security bavuga ko abaye kwashyira muri kasho mu ntango mbere babashize mu muri kasho ukuntu kumeze nabi cyane hama rero bahava barabimbura parke bashyira muri ibumbiro rya bubanga n'umunsi rero niho hategereza kubategereza guca imbere ya magistra akavuga yuko abandanyije kubagumana cyangwa abarikura ubu rero duze kuronka inkuru ivuye hari bubanga yuko bakumitse inkuru yeye tubabazi kandi dutangaje ko ku bwacu nta cyaha kibagira bakoze umwuga wabo
muri uko kubagumana igica gikurikira gica kibiki acaba ari ukubandanya bumvirizwa cyane
twebwe icyo tugira n'abunganizi bacu dusha tugira ibyo bita fair appel ni ukuvuga yuko iyo ngingo tuyanka tutayemeye hama rero ubutungane bukabandanya bukora ariko rero umuntu yabagiriza murazi ko bagiriza yuko bakoranye n'abantu Burundi n'abagutera Burundi donc complicité tutatu ntacu bazotora ntana kimwe bazotanga kijya muri ibyo ubu rero twebwe tugiye kugira ibyo bita appel hama tubandanye ubutungane bukore mugabone ingingo yabaje kandi itangaje
muri uko kunguruza kwanyu murizera ko hari kizohava kivamo
iyo umuntu yunguruje uko abayizera iyo wunguruje nuko ubuzi yuko atacu wagira handi iyo bikwagira ubuti narafashwe none gahe ni bagafata cyane icyo bari bwakore kuba babugiye bafashe bataratangura nako kazi kayo kabatwaye ega kazi kumenyesha makuru murabizi ntigakorerwa mu biro ntigakorerwa ibujumbura bo bitwa bayigitero mu cyangugo canke Makamba canke Muyinga canke Bubanga umumenyesha makuru agenda kurondera inkuru aho yayumvise inkuru ndi musanga ku biro nta kose na rimwe bakoze kandi ibyo bagiriza nta na kimwe bazokwigira batora kuko nta na kimwe kihari
Antoine Kaburahe mu kanya mugitangura kutubwira uko mwakiriye ino nkuru umwana avuze yuko bagipfungwa amenyesha makuru n'umushoferi wabo batari bamerewe neza ubuho aho bari vyifashe gute
umunyororo nta nari muba mwiza nta nari mu munyororo byoha mugabo nuvuga ko ari hakarusho na karusho kuko aho bari bafunze ubwa mbere hari ahantu hari cyane ahantu hato abitabarira hari aho nyine nyuma bita kasho ubu rero bari muri prison y'ububanza nuvuga yuko ari bitende mugabo naho nyine bategezwa ko bari ngaho
umwe mu bamenyesha makuru b'ikinyamakuru iwacu biravugwa ko hari ingwara afise zitamwemerera kuguma apfunze gutyo ico kintu butungane hari ico goba kids
yego anyitse ndiri ubusa umenyesha makuru amuzi asanzwe yifitiye n'amagara make aramerewe nabi umuntu afite amagara make twibaza yuko bukira bakanamutezurira kubera amagara ko yivuza amagara twibaza yuko umunyororo azowushobora kuko asanzwe agwaye izo rero reka tubanze tugire iyo apel hama ivyo tuzogerageza gusaba yuko yotezurirwa canke bakaraba ingene babigira kubamufungira mu bitaro nta munyururo azashobora nyese n'ukuri
Antoine Kaburahe mwatanguje ikinyamakuru iwacu mu gihugu c'u Burundi tubashimire kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika
murakoze cane
turabasuhuje bakunzi banywanye ijwi rya Amerika Dukomeza dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva. Kubera iyo mpamvu, turabasaba kutugezaho amakuru, amafoto n'amashusho mubona aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugenda. Mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogera. Mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira. Akamenyetso ko guteranya 1-2-0-2-4-4-1-9-3-1 Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Umutwe w'abadepite mu nteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariyo bita Congress wemeje umwanzuro wemerera inteko gukomeza amaperereza kuri President Donald Trump mu ruhame n'inkuru y'Ijwi rya Amerika dusomerwa na mugenzi wacu Thomas Kamilindi
Itora ryerekanye amacakubiri ku kibazo cy'amaperereza abademokrate barimo bakora kuri President Trump Abadepite bo mu ishyaka rya Republikani rya President Trump bose uko bangana 196 batoye oya. Abademokrate hafi ya bose 231 batoye yego. Abademokrate babiri gusa batoye oya. Umudepite umwe rukumbi wigenga yatoye yego. Mu magambo make umwanzuro wemejwe ku bwiganze busesuye bw'abadepite 232 bivuze rero ko wabaye umwanzuro w'umutwe w'abadepite wose wa Congress. Ako kanya abadepite bakimara gutora, President Trump yahise yandika ku rubuga rwe Twitter ati naragenze ndabona uku ni ugushaka gutwika umuvubyi bitarabaho mu mateka ya Amerika. Umuvugizi we Stephanie Grisham we yashyize hanze itangazo ati president ntacyaha yigeze akora. Ibi bintu na karengane binyuranyije n'itegeko nshinga, n'ishyano mu muco wa Amerika. Nancy Pelosi n'abademokrate bashajijwe n'iki kirego kidakurikije amategeko. Ntibikomeretsa President Trump, ahubwo birakomeretsa abaturage ba Amerika. Nancy Pelosi Grisham avuga muri iri tangazo ni umuyobozi w'umutwe w'abadepite wa Congress, n'uwo mu ishyaka ry'abademokrate. We yatangaje ko Congress idapfa kurega umuntu gutyo gusa atari uko yatatiye indahiro. Ati kuba tugeze aha ntabwo bishimishije, ni ikintu kiremereye cyane. Kuva Nancy Pelosi atangaje ku mugaragaro ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa cyenda kwashize ko Congress itangiye ku mugaragaro amaperereza kuri President Trump, abarepublikani bamye basaba ko umutwe w'abadepite wose ukora itora mu nama rusange ryo kwemeza aya maperereza. Bavugaga ko abademokrate barimo bayakora mu bwiru butangaje. Nyamara bamwe muri bo mu barepublikani rero babaga bari mu babaza abatangabuhamya. Nancy Pelosi amaze kuvuga ku itora koko rigomba kuba mu nama rusange y'umutwe w'abadepite, nabwo abarepublikani iri tora baryamaganiye kure bati ni hahandi hanyu, ibyo murimo byose ntibinyuze mu mucyo na gato. Mbere yo gutora, Nancy Pelosi yabwiye abademokrate ati bagenzi banjye, duteye iyi ntambwe kugira ngo dukureho inzitizi zose zishobora kubera ubutegetsi bwa Trump urwitwazo kugira ngo bukomeze kwimana inyandiko tubusaba, kubuza abatangabuhamya kwitaba inteko no kubangamira imikorere y'umutwe w'abadepite. Umwanzuro watowe wemereye inteko gukomeza amaperereza mu ruhame na President Trump kohereza mu nteko abamuhagarariye mu myiregurire ye. Kugeza ubu amaperereza rero yaberaga mu muhezo, ashobora kugusha ku ngingo z'ikirego umutwe w'abadepite wageza kuri Sena, ikirego bita impeachment mu Cyongereza.
Shuti mwarimu duteza amatwi, aha niho dusoreje igice cya mbere cy'ibigano byacu byo muri iki gitondo. Mu izina ry'abagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi, nshimiye kandi abadufashije kubagezaho aya makuru wayashyize hamwe ni Fatuma Alimasi Kalala. Amakuru yo hirya no hino ku isi mwagejwejweho na Aloys Bigirimana, naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema. Mbasezereho mbifuriza amahoro n'amahirwe.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington. Radio Ijwi Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi Amerika yabaye isubizo cyacu. Mugutera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu. Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu. Abarundi turiruhutsa mugushikiriza icyo tugona, turayaga
tugahuzayo ijwi rya Amerika radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'u Burundi